Mwagizo neza mungu manana khajiyo isangani rutubaramutse tubahikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Uburongozi burakwiye gushira habona ivyavuye mu Butare vyavuzwe ko buheruka gushogwa kugira abanyagihugu babimenye n'igisabo cishiramwe Paxem rihamagarira abarundi guhindura ingendo mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri wa gatanu. Faustin Ndikumana rirongoye akabona ko ari vyo byokwerekana uburongozi bwiza. Musitanteri wa commune Bubanza yarahagaritswe mu mabanga ku itegeko ry'umushikiranganje ajejwe intwaro hagati mu gihugu kuri wa gatanu ngo yaho nyanze ingingo ya 45 yibwirizwa risubiramwe intwaro ya commune mu gace kajyo ka gatandatu. Murabikurikira asaba abasanzwe bafasha muri rusansuma kuguma bafasha gushika hatanzwe ibitigiri ntabanduka byugo rusansuma n'umuyobozi w'ubuhinga mu biro bikuru bijejwe rusansuma rw'abanyagihugu inyuma y'uruganda rw'iminsi 5 rwo kwemeza ivyavuye muri ugo rusansuma gwo mu mwaka uheze. Muca mubikurikira mukanya murano makuru ahagarariwe na Cedric Niyibishaka mu buhinga bw'ivyuma mwijumva Omer Ndwayo. Kaze mwidonido jano makuru kuvuga ku Burundi bwacu uyu Butare ntibikwiye uburongozi burakwiye ahubwo gushira habona ivyavuye muri ubwo Butare abanyagihugu bakabimenya niko ubuyobozi bwishira hamwe Paxem rihamagarira abarundi guhindura ingendo bubibona mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu. Faustin Ndikumana asigura ko ikarata yerekana aho Butare buri ikwiye gushigwa ku gihe kugira bikogwe bikurikije amategeko. Asaba ikigo kijejwe ivy'ubutare mu Burundi OBM gusohora icegeranyo cerekana ubutare buhari mu Burundi n'ingene butunganijwe.
Ugahora bugira nti uhora bugiye ndereka si spectacle ucakora ku butare bushotse twe turaba resultat bizozara wanyumvise resultat bizozara byubone ku butare bwashotse bazongwa amadovize yagarutse naye uratubyuti haje 100 million, 200 million dollars. Uchia wadra muri berbi. Uti guverneri. Zere vdo shani zuru ni zigeze. Ama wangara wangha mado viz. Emuruta ziriko zira kogo. Dwele zirita yu utari niyo. Davot na karte minie. Soku ya kituwaliza dofa so modere. Utari niwa uzuku. Rabusambuza ni karate mbira. Umujeni wagonye ngwaja ngarafuji. Utari no. Hini karte minie re edwa ekle. Para ya kituwaliza scientific ma. Yugu vjose. Harora dejo ali tie. Inuze agence internationale. I control by the publish what you pay. Pibia amahera waronse. Ayo bakurishe nayo winjije. Ayo ariko barashobora kugwa ubutare. Ayo makontra basigiranye na leta bagurite kugwa ubutare. Transparency ayirihe. Baragize ransoma da peredo vugira barabuza gutanga ro prize of France nka giriki. Nivya byabaye mu kanywa babona nk'ibindi byabaye. Iri ngene ibihugu byacu bishobora ubutare ni bujya bushotse aleta brit. Wo kubaza tenere yabo ni ingana gute. Concentration yabo. Ega se bijya bibiye bacaza kora concentration. Bashobora kuguhenda bariya. Basanaritse ubutare plus ngo ubutare bwa ngo twasanze ari 20 plus concentration. Uharira ifise ya laboratoire washize ngaha mu Burundi kugira banze bikurabe umuhenyuza gute bazogwa naye mbanze bizaje guha ayajanye nuko yabibonye ijya biro nyimba ari OBM nyimba ari Office Burundi de Mine iri kibivuga ku iki paraporo ya maitide yabaye ni sori cegeranye twari tubone cegeranye cyayo antake service technique du gouvernement gisohore ivuga ubutare yabonye yerekane inge ni kiraregira cyere kuri site abarundi basome barabe koresha ubuhinga bwayo.
Musitanteri wa commune Bubanza yarahagaritswe mu mabanga ku itegeko ry'umushikiranganje ajejwe intwaro hagati mu gihugu kuri uyu wa gatanu. Iyo ngingo itomora ko yaho nyanze ingingo ya 45 yibwirizwa risubiramwe intwaro ya commune mu gace kajyo ka gatandatu. Mu masengesho rero atunganywa n'umugambwe uri ku butegetsi ku munsi wa kane wa nyuma w'ukwezi yabereye I Nyanza, umukuru w'igihugu yari yagirije uwo musitanteri gupfunga umwe mu rwaruka rwimba ubutare amurenganije. Evariste Ndayishimiye avuga ko atandongoza ishobora kuguma mu mabanga ihungabanya ibikorwa by'iterambere.
Ahantu nagendeye bwa mbere nerekana urwaruka rwo kwimba ubutare, urazi ko nagiye mbona musitanteri waho yapfunze umwe muri urwo rwaruka ngo nahagarike kwimba. Ngo turi kuba mu nzira y'Uburundi butari bwe, ibaze neza na neza umukuru w'urwaruka rwo kwimba ubutare nagiye numva ko ari mugati, ndavuga mubaze musitanteri yamufungiye iki arabuli chapu. Ducha tu sanga, numundu ya wala imbu mutare, bagula hawa wala unyegeza. Yagiri abgila musitane, riba mfungile bahewe kujimba. Uwa musitane ya funzu omuzu, urumba yu ukoni teo ya funzu. Nesite ya funzu. Ndongo tumadu, aha na mazengiru musikana jirwa yu hagati. Uwezi tulikuwe mulu kurugendo, uwezi korai, itulikuwe mitela mbele. Kuku alase, ahima na kwe saru mutare, aladase ku, uwa mulima tu usoma. Nonu umulu ya ase, yu ndongo zi, na mazengiru musikana jirwa yu hagati, na mayakomi ni chikora na izanu hundi. Ndongo tumudumbe, ndongo tuto mnyakebe situgu. Uwe menye, simbumiliche, uwarete kiyo kwa lakadu la chola mbalila, tulimuizila zi itela mbele. Tumudumbe na yesu.
Tugume muri ico gisata nyene cy'intwaro ibereye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamagara indongozi kuvavanura n'ibiturire n'akarenganyo kuko ngo ahivyo biri ataterambere rishoboka yariko ashikiriza ku mugaragara amabanga mu sitanteri mushasha wa commune Matana intara ya Burunga mu butwe bwa Matana kuri uyu wa gatanu Glorieuse Niyubahwe aramutswa iyo commune yemereye abanyagihugu kubabera umusuku gutunganiriza abanyagihugu atavanguye kandi atacabanje gusaba Zeno Nzambimana
byumvikana yuko ubu tugeze mu bihe uburundi rutegeza kubyubura bugatera imbere
Evariste Ndayishimiye umukuru w'igucu Burundi avuga ko igihugu kirimo indongozi zijya ibiturire zikarenganya n'abanyagihugu arico cambere gituma kidatera imbere agasaba indongozi zose harimo na mustanteri mushasha wa Matana kuvyumva
twarabonye nk'ibijanye n'intwari bereye igihugu kikirimo indongozi zijya ibiturire indongozi zirenganya indongozi zinyonora ituga ry'igihugu ntibishobora gutera imbere indongozi muri ngaha murabyo hari ibintu bituma iterambere ritabaho ufise indongozi za sindabibazwa ibibazo bya bene gihugu atavyumva ko ari bwiwe gutera imbere ija kure muzitanere mushasa uravyo
ica kabiri gituma igihugu idatera imbere ku bw'umukuru w'igihugu ngo nukudakora Evariste Ndayishimiye agahamagarira abanyagihugu gukora ibikorwa bigwiza umwimbu
ica kabiri twasanze gituma igihugu kidatera imbere kudakora abantu bose bishakira bwa buzi bwo kureremba ntibashobora gukora ibigwiza umwimbu benshi baravyanka udakoze ibigwiza umwimbu rero ntushobora gutera imbere
ivyo Evariste Ndayishimiye yabishikirije kuri uyu wa gatandatu mu butwe rwa Matana yerekana ku mugaragaro umustanteri mushasha arongoye iyo komine ya Matana umufasoni Glorieuse Niyubahwe uwo nawe mu byo yemereye abanyamatana harimo kuba umusuhukazi w'abanyagihugu arongoye no gutunganiriza abamwitura bose ataca banje kubasaba imatana mu ntara ya Burunga Zeno Nzambimana Radio Isanganiro Isanganiro
ano makuru uri kuyakurikira biciye ku mirongo ya FM 89 n'ibicendwi ibujumbura no mu micungaro yaho hagati mu gihugu hanini hashoboka shira kwijana na rimwe uri hakujya y'amazi fyonda we 3 akaburungu isanganiro akaburungu orenage umuyobozi w'ubuhinga mu biro bikuru bijejwe rusansuma y'abanyagihugu buraro uburimyi n'ubworozi asaba abasanzwe bafasha muri ugo rusansuma kuguma bafasha gushika hatanzwe bitigiri ntabanduka vy'ugo rusansuma ibizova muri ugo rusansuma ngo bizofasha igihugu mu gutegura imigambi y'iterambere ry'igihugu n'abanyagihugu yabishikirije kuri uyu wa gatanu Gitega inyuma y'uruganda rw'iminsi itanu rwo kwemeza ivyavuye muri ugo rusansuma rwo mu mwaka uheze uwuserukira igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kijejwe iterambere PNUD kiri mu mashirahamwe yafashije muri iryo barura yemera ko bazobikora Nangana Gerard Nibigira
Umuyobozi w'ubuhinga mu biro bikuru vya rusansuma y'abanyagihugu uburaro n'uburimyi n'ubworozi Manirakiza Pierre Claver avuga ko ibiharuro bivuye muri rusansuma bifasha mu itegurwa ry'imigambi y'iterambere y'igihugu
Ibiharuro biba bivuye muri rusansuma bifasha wa mwene gihugu bigafasha abafata ingingo bigafasha bose mu migambi baba ariko barakora ijanye n'iterambere y'igihugu ibintu byose bishingiye ku buzima bw'igihugu ubuzima bwo mwene gihugu n'abanyamahanga mbere bari mu Burundi ivyo byose turabisanga muri ibi biharuro rusasuma iba iriko iregeranya bica bifasha rero abajeje gufata ingingo kubikorera ko kugira ngo batunganye neza imigambi y'iterambere y'igihugu namwari rya tupise imbono kazoza
kubera ibikogwa vyo rusasuma bikibandanya asaba abasanzwe bafasha leta muri ico gikogwa kuzobandanya bafasha
muri yo rusasuma twarateguye yuko tuzotanga amaraporo ashika ku 18 rero nkuko musanzwe mubizi yirusasuma umugambi mukuru igihugu cashize imbere izohera mu 2027 rero bamwe bibaza yuko rusasuma iheze ibikorwa bya rusasuma biba biheze ibambewe ahubwo ibikorwa ni byinshi cyane rero ibikorwa bibandanya turasaba abasanzwe bafasha u Burundi kuguma badufasha kugira ngo kivi twatanguye tugisozere neza mwaka w'2027
userukishira hamwe mpuzamakungu fini wa pe rimwe mu mashira hamwe afasha muri yo rusansuma Judigaele Elige akemera ko iyo shira hamwe rizobandanya rifasha leta muri ico gikogwa agashima n'ukuntu yo rusansuma yatanguye mu mwaka uheze n'ubu ikibandanya iri kigenda neza nawe Manirakiza Pierre Claver akamenyesha ko ibiriko birakogwa ubu muri yo rusansuma bijanye ahanini n'ivyuburimyi n'ubworozi agasaba abanyagihugu kwakira neza abazoba bariko barakora amatohoza kuri ivyo igitega Jean Bigira ku radio Isanganiro
Jean Bigira urakeno uyu mushikiranganje wega cha leta abona ku mugambi wo kuvuza abana badashikana imyaka 5 ku buntu co kimwe n'uwo kwibaruka ku buntu yosubirwamwo ashikiriza kicegeranyo cinge n'amafaranga yakoreshejwe mu gice ca 3 n'ica 4 cy'umwaka w'amafaranga uheze w'2024 cyangwa 2025 mu nama nshinga mateka ku munsi wa 3 umushikiranganje Alain Ndikumana yamenyesheje ko vyama bitwara leta amahera menshi bigatuma iguma mu myenda kandi hari abashoboye kuvyirihira kubyiwe hakwiye gushigwa imbere abanyagihugu ba mikoromake
hanyuma muraza kubona yuko na vya bindi vya byibitaro bitutwara amafaranga menshi naho nyina cyanda n'icyo ndakivuze ko iyi politique ya gratuité de soins de santé des enfants irasaba yuko tusubira kugira ibali bacho tukayimvira kuko kenshi subvention ivisa le categories abantu bari vulnerable mugabo no munsi sinibaza yuko jewe mu mushikiranganje umugore wanje akeneye kuvyara ku simvuze yuko ndayafite menshi gusumba abandi simvuze yuko umwana w'umukuru w'igihugu cyangwa umushikiranganje akeneye kuvyara ku ko l'objectif ya nuko tuvisa wa muna dafise accès au soins de santé ko ari bategerezwa kuronka accessibility ko niyo yakiteteye ko turavuga ikiriho nibaza ko twagisubira ngo kira mwaka bidutwara amafaranga menshi mugabo rero kibabaje nuko ya mafaranga ukuntu atangwa atamucyo urimo ibyo biraranye twa turavuga ni ibintu byagiye birava kuva 2022 2023 2024 mugabo usavye amafacture ibyo bitaro byazanye urashobora kuduha amadetail y'abantu wavuye ugasanga ni kibazo gikomeye cyane bisaba rero ko tuvyumvira kuko bicabigira impact sur la politique monétaire twatangiye dufise deficit irenga 400 miliyari muri bije y'umwaka uheze mugano babwira yuko twahenje mu kadufise deficit irenga imiliyari igihumbi irumva ko yari kibazo gikomeye cyane iki cya politique ya gratuité aya ma politique yose yagera shikwaho na leta turabe ngine tuyasubiramo pako tuyareka muga turabe yuko twotusha les plus nécessités bakeneye ko twobikorako
amakuru yacu arabandanya imodoka zinywesha igitoro kuri station yo kumugwa mukuru wa commune Karusi haza imyimye abakora bati kuvejo batanguye kugitanga nuko biri bakavuga ko ari kubera imodoka nyinshi zahejeje kunywa igitoro zandikiwe abakora akazi ko kwiyunguruza basaba ko mu gihe igitoro coguma kiboneka ku rugero rwiza boreka imodoka zikanywa igitoro aho bikenewe hose hatarinze gusabwa ivyo vyerekana urugero bategerezwa kunwa Blaise Kararumiye Pascal Ikarusi
uri wa gatandatu gihe cy'isaha 4 na modoka nimwe yariri aho kuri station imwe rudende iri ku mugwa mukuru wa commune Karusi ntara ya Gitega tubajije abakozi bahakorera bavuga ko kuva kuri uyu wa gatanu ariko baratanga icyo gitoro cyo mu bwoko bwa essence cyari cyamaze iminsi ariko imodoka ngo zikabazaza imwe imwe kuri uyu wa gatandatu hoho nta modoka babona ziza kunywa icyo gitoro kikaba cyashitse aho kuri station va mu ntango z'indwi ariko amapompo akaba yari yaciye apfa insiguro batanga baravuga ko ari kubera ko kumastasyon yo yikarusi ya biyi na mwene zindi zibili ziri ibuhiga hose hari habonetse icyo gitoro cyo mu bwoko bwa essence ati rero imodoka zaranyoye gitoro gisanzwe zaba sotebu yarazitegekanirije ngo none zoba zarahejeje kunywesha icyo gitoro bakavuga ko barindiriye ko imodoka zihabwa ikindi gitoro ariyo kota mu rurimi rw'igifaransa ngo hanyuma bakizera ko kuva ku wa mbere ariho bazoheza bakabona imodoka nyinshi zije kunywa iyo essence iri muri iyo station abakora akazi ko gutwara abantu n'ibintu mu modoka n'amapikipiki basaba ko ubwo igitoro cyo guma kiboneka sopebu yoheze ikareka imodoka zikanywesha igitoro ko bikenewe Karusi Karome Blaise Pascal ku bwa radio Isanganiro
aniho duce dusozerera amakuru twari twabateguriye mwakoze kuyakurikira dushimire Cedric n'ibishaka dufashije muhinga bw'ivyuma na gahwane